Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ikomeje ibiganiro byayo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mwese abatwumva muri uyu mwanya, mbanje kubasuhuza kuri mikoro muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikaze mwese kuri radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika.
Igituma biba ni kubera ko ibara bayisanzwe novuga ntirihana ritumbereye hano mu rukoko ishamba shimeza, kandi ubwa kabiri kaba hegeranye n'igihugu kibanye giharanira demokarasi ya Kongo. Mbere n'izo nkozi z'ikibi zikaba ariyo zisha zihungira.
Uyu ni musitanteri wa komine Gihanga mu ntara ya Bubanza, ni umushingantahe Leopolo Ndayisaba. Aravuga ku kibazo cyo gushimuta abantu ndetse n'umutekano muke ukomeje kuvugwa mu karere iyo komini iherereyemo. Iyi nkuru kimwe n'indi yuko mu Rwanda abaturage basanga bahabwa uruhare ruke mu kugena ibibakorerwa ndetse n'itora rya perezida mu gihugu cya Zambia turazibagezaho mu kanya gato. Tubanze tubagezeho amakuru avugwa ku isi muri uyu mwanya muri studio Aloyizi waramutse neza.
Maramutse Etienne ndamutse ni inshuti z'Ijwi rya Amerika. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ni Ban Ki-moon amenyesha ko ahagaritswe umutima n'ubwicanyi bwakozwe ku basivile 36 ahitwa Rwangoma, ni mu ntara ya Kivu yo mu buraruko muri Repubulika iharanira demokarasi ya Congo. Abo bantu bishwe ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 13 hamwe n'abantu bakekwa kuba ari abo mu muhari w'abarwanya leta y'Uganda ADF bari ku butaka bwa Congo. Ban Ki-moon yamiriza ashimisa ubwicanyi bwabereye mu ntara ya Beni, aho kuva mu kwezi kwa cumi umwaka w'ibihumbi 2014 abasivile baharurwa mu majana bamaze kwicwa n'uwo muhari muri ako karere. Ban arahoza imiryango y'abo bantu na leta ya Congo, ahasaba ko ababikoze barengutswa imbere y'ubutungane. Amesha kandi ko ONU izoguma iruhande ya leta ya Congo mu rugamba rwo kurwanya imirwi yitwaje ibirwanisho ikorera muri ico gihugu nk'uko biri mu ihangiro ry'ishirahamwe mpuzamakungu ONU. Perezida w'igihugu cya Zambia Edgar Lungu yarasubiye gutorwa kuyobora igihugu mu matora yari yegeranye cyane hamwe n'umutavuga rumwe nawe. Amatora avuga yuko yibwe. Urwego rw'igihugu rujejwe gutunganya amatora kwatangaje ko Lungu wo mu mugambwe uri ku butegetsi Patriotic Front yatsinze ku bice birenga 50% by'amajwi, yatsinze uwo bahiganywa bikomeye Hakiende Ichilema wo mugambwe utavuga rumwe na leta United Party for National Development yaronse munsi y'ibice 48%. Abanywanyi b'umugambwe wa Ichilema batangaje ko amatora yo ku itariki 11 z'ukwezi k'umunani yabayemwo amanyanga. Ayo matora Ban Ki-moon yashimye ko yagenze neza, atakamenyesha ko ONU izobandanya ifasha ico gihugu. Ishyirahamwe ry'iterambere rihurikiyemo ibihugu byo mu karere ko muri Afurika y'ubuseruko IGADE rimenyesha ko umurwi w'iterabwoba wa Boko wa Al-Shabaab umurambabarira ukorera muri Somalia uri mu mugambi wo kugaba ibitero mu bihugu byo muri ako karere. Ishyirahamwe IGADE rimenyesha ko uwo murwi uri kurashinga amashami yawo ya gisirikare agamije kugaba ibitero muri Kenya hamwe no muri Ethiopia. IGADE igabisha ibihugu byo muri ako karere kuja hamwe bigafata ingingo zikomeye zo kurwanya uwo mugwi muri Somalia no muri ako karere kose. Zimwe muri izo ngingo ni guhanahana amakuru, gushinga umugwi uhurikiyemwo ivyo bihugu ujeje gukurikiranira hafi ivya Al-Shabaab, mbere no gushiraho uwundi murwi ushinzwe kumenya ibitero umugwi uba ugamije gukora. Perezida wa Sudani y'umumanuko Salva Kiir amenyesha ko inama nshingamateka y'ico gihugu ari izofata icemezo cyo guhakana canke kwemera irungikwa ry'inteko 400 ziheruka kwemezwa na ONU ku munsi wa gatanu. Urwandiko rwateguwe na Amerika rugabisha ko Sudani y'umumanuko izofatirwa ibihano y'ibirwanisho mu gihe yo kwanka irungikwa ry'izo nteko. Perezida Kiir amenyesha ko leta yiwe izovugana na makungu kugira ubwigenge bw'igihugu ciwe bwubahirizwe. Inama y'abashikiranganje yabaye ku munsi wa Mungu irongowe na Perezida Kire nyene ntiyabashije gushigikira ico cemezo cawo mu gihe izo nteko zo kwemerwa abasirikare murambabariye abawo ni muri ico gihugu bazoca bashika ku 17,000 ico gihugu kizoba gifise abasirikare benshi bawo ni kwisi nzima. Muri Amerika imbohe 15 zari zifungiwe mu ihohero rya Amerika riri i Guantanamo muri Cuba zarekuwe zica zirungikwa mu gihugu ca Emira Arabini kibaye igitigiri ca mbere kinini c'imbohe zibohowe kuri iyi ntwaro ya Perezida Barack Obama. Abo babohowe n'abanya Yemeni 12 hamwe n'abanye Afghanistane 3 bikozwe mu ntumbero ya leta ya Obama yihaye yo kugabanya izo mbohe. Ubushikiranganje bwo kwivuna abansi nabwo bwo muri Amerika bwatangaje ko iryo bohero isigayemwo 61. Perezida Obama ariko yiruka n'umwanya kugira yugare Burundi iryo bohero imbere y'uko arangiza amabanga yiwe nk'uko yavyemereye abanyamerika igihe atorwa kurongora iki gihugu. Ariko uyo mugambi wiwe urarwanywa n'abashinga amateka bo mu mugambwe w'aba Republika batavuga rumwe nawe ndetse na bamwe bo mu mugambwe wiwe w'aba Democrate. Noreen Shahi n'umuyobozi ku rwego rwa Amerika w'ishyirahamwe ryishinze guharanira agateka ka muntu Amnesty International amenyesha ko kugumizaho ibohero rya Guantanamo biha uburenganzira n'amahigi ibindi bihugu byo ku bwo uburenganzira bwo guhungabanya ibijyanye n'agateka kazina muntu. Muri Turukiya naho igipolisi cyo muri ico gihugu carahagaritse abakozi batari bake bo mu masentare yo ku murwa mukuru Istanbul ni mu ruhigi rwo kurwanya abakekwa kugira guhagarika murambabarira
mugenzi wacu Aloise Bigirimana utugejeho amakuru avugwa ku isi muri uyu mwanya. Abatwumva iyi gahunda radio yacu tuyibagezaho buri munsi kuri radio ya bose ku murongo wa FM 88.3 i Kigali mu Rwanda ndetse no ku ijwi rya Amerika kuri FM 104.3 mu Burundi twumvikanira kuri za FM 94.9 na 95.2 ni ku ijwi rya Amerika. Noneho umwanya w'amakuru ya karere duhere mu Burundi mu ntara ya Bubanza. Abantu babiri barashimuswe mu ijoro ryo gucyumura ishyira ku wa mbere ni nyuma yuko imodoka barimo yaguye mu mutego igatwikwa n'abantu bitwaje ibirwanisho bataramenyekana. Ni inkuru tugezweho n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanyanka.
Abanyagihugu baba hafi yahabereye uwo mutego bavuga ko hari nk'igihe cy'isaha zibiri z'ijoro kuri uyu w'Imana. Abanyakagwema bavuga ko abari muri iyo modokari uko bari batatu bafashwe nabo babategereye babinjiza mu ishamba cimeza rya Rukoko bahejeje kubasahura urukomba amazi banaturira imodokari barimwo. Uwashoboye gucika abo bagizi ba nabi yaganiriye n'uno munyakagwema avuga ingene vyagenze.
Warari muri iyo modoka uko yabitubwiye ariko ati twebwe maze kurufata kubwo twakiwe n'amasasu warahagaze maze guhagarara baca baradukura mu modoka baradusopa baje kudusopa baca baratuboha ibiziriko bica munda nkakujya baziriki inkende are baca barabashorera baragenda barambabanukana muri janzira nyene bageze hepfo niyo haca havuga amasasu avuye kuri pesi maze kubaregeza acara nyuhururi kiziriko bukebuke inyuma kica kiramanuka no kumaguru acara bandanya agenda ikiziriko kitakiri muri we mugawe inyuma kaguma afashe ikiziriko yibaza ko ikiziriko wa muntu kikimufashe aho nyina acarakata acariruka.
Abanyuruzwa aho kwibarara rya Bujumbura cibitoke iyo bashitse hakujya muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo abanyuruje basaba imiryango yabo amafaranga arenga umuriyoni w'amarundi kugira barekurwe. Uno munyakagwema yemeza ugo rudandaza.
Benshi turumva ko umugye bageze iyo baba bari batelefona biwabo bagacirikana nko kumenga abo bantu ni nko rudandaza rwawe ko barakora kuko usanga bacirikana ugasanga bariko baraki imiliyoni z'amafaranga kugira ngo bikunde bagomboza abo bantu. Muri abo bantu bamaze baza bakora ubwo bubisha nta urigera afatwa muri bo kuko niyo batuye izo modoka bamwe bazomba gata abantu babajanye kandi abajejwe umutekano baba barimo ako karere ugasanga ntibabikurikiranye cyane.
Na mustandere wa komine Gihanga aremeza urwo rudandaza rukorwa n'abanyuruza abantu ku ibarabara rya Bujumbura cibitoke. Leopold Ndayisaba asigura igituma kuri iryo barabara hama habereye imitego y'abitwaje ibigwanisho.
Igituma biba ni kubera ko ibarabara isanzwe no vuga ntirihana ritumbereye hano mu rukoko ishamba cimeza kandi ubwa kabiri akaba hegeranye n'igihugu kibanye giharanira ya demokarasi ya Kongo mbere n'izo nkozi zikibi zikaba ariyo zica zihungira rero aho byarabibereye nta birometero bibiri bishika mbere ni kilometero nka kimwe kugira ngo ufushika muri Kongo abantu rero bakaba bategereye ahantu atamihani hegereye atamihani hari y'abantu
abanyagihugu bo mu Kagwema no mu micungararo basaba abajejwe umutekano kugwiza ibikorwa byo kukizura kugira abatesha abo bantu bitwaje ibigwanisho ako ni nako kamo gatayigwa na mustandere wa komine Gihanga
abajejwe umutekano tubasaba nabo nyene kubandanya bakorana neza n'inyabune mugabo turabashimira ariko tukabasaba yuko nabo nyene iyo batabajwe hakirikare nabo nyene boca bagerageza bakabanguka ntacho twobagiriza kuko biragoye yuko boja umusoda kuwundi cyangwa umupolisi kuwundi kuri no barabara
no mundwi iheze aho kwibarara rya Bujumbura cibitoke harabaye umutego hagati y'ibarara rya munani n'igicenda muri komine Gihanga ico gihe ntacho nonekaye nkuko byashikirijwe n'umukomiseri arongo y'igipolisi mu ntara y'Ububanza yashimiye abajejwe umutekano batabaye bagatesha abo yisabambuzi mundwi iheze kandi haberinga mu ntara y'Ububanza inama yari rongo n'umukuru w'inama nkinguza amateka y'u Burundi Reverien Ndikuriyo ico gihe buramatari wa Bubanza Tarsisi Niyongabo yamenyesheje ko we na bagenzi we barongoye intara zihanura ubibe na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bategekanya kubonana n'abarongoye akarere ko hakurya mu ntumbero yo kugwanya bitwaje ibigwanisho bama batega imitego kwibarabara rya Bujumbura cibitoke ibubanza Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
Abagitangira kutwumva muri uyu mwanya mbibutse ko mukurikirira radio ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri mikro muri kumwe nange Etienne Karekezi muri uyu mwanya mu ntara ya Kirundoho abanyagihugu bo muri komine Ntega barasaba komisiyo y'ukuri no koroherana gukora iperereza ku bantu babari inyuma y'ubwicanyi bwatumye abantu basubiranamo bakicana mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani n'umunani umunyamakuru w'irya Amerika Jean Bosco Ndarurinze agiye kutubwira ibijyanye n'icyo kibazo cyo gusaba ko iperereza ryakorwa
igenekerezo rya 15 ukwezi k'umunani uko umwaka utashe abarundi benshi bagizwe n'abasengera mu ishengero katolika bawuhimbaza cyane bibuka yurira mu ijuru rya Bikira Maria nyina wa Yezu muri komine Ntega mu ntara ya Kirundo no muri komine ya Marangara mu ntara ya Ngozi barawuhimbaza nabo nyene ariko iruhande y'ivyo uwo munsi ubibutsa n'amahano y'intambara yaduse kuri iyo tariki abahutu n'abatutsi barasubiranyemo abavyibuka neza na neza bakavuga ko iryo genekerezo ryashitse ariko umunsi wa mbere nk'uno munsi nyene
jenga jewe uyu munsi mukuru wa Bikira Maria ariko no munsi mukuru w'Imana akamugabo muri kahise kanje ko munsi unyibutsa umunsi mubi aha nabuza abantu biwanje bakabatemagura na jewe nkakwa bakanda simyanya bakantema gose nkakizwa n'Imana nyere ko Imana niyo mushobora byose
umunsi mukuru wa Bikira Maria unyibutsa yuko nabanje bahonye nabanje barahonye Bikira Maria niwe yansize mu kwaharangumya arangumya kandi uwo munsi hari nyene ico giyo ntambara itangura hari umunsi mukuru wa Bikira ari hari kuwa mbere nyene nk'uyu munsi hari uyu munsi nyene kuwa mbere ni intambara ya sukutama jewe cyane nipfuza yuko twokwama mu mahoro ntituze dusure kubona akabi nk'akajya
byo mu cyoma cyane 1988 n'umunani hari ku munsi mukuru nk'uyu nyene ico gihe harabaye amarorekwa
aba banyagihugu bavuga ko bababazwa cyane nuko ubwicanye nk'ubwo butegurwa n'incabwenge bugahitana umunyagihugu muto muto
ibi bintu bizabira biratera Burundi bakama usanga kandi ugacusanga wari ikwiye kuko guhohoterwa sinawe bakurikiye bene twebwe ibintu zakabibo bafite nyaguwa icyo gihe bavuze nyene ku munsi mukuru wa Bikira Maria benshi bapfuye n'abantu atane icyo bamaze ntabakimaze bisimbiye bigiri akaba abantu atacyo banakoze banagize nibo baca bagwa ngaha
ababuteguye ibyo ntacyo totora kuko naho bari benshi usanga byari mu banyagihugu byaba byavuye mu zindi nzego ariko urumva ntabyo bashoboye kubona nk'ababikitsa baribo
basaba umugwi w'igihugu ujejwe gutohoza ukuri no kurekuranira ku mabi yagiye arashikira Uburundi kubafasha kumenya ukuri ku ntambara ya ntega na marangara yahekuye imiryango yabo.
Dusaba ukuri gushobora kumenyekana hanyuma ivyabaye bikaje habona umuntu yarakoze ibyaha akabihanirwa canke dushiye kujya mu ngwe ujeje ukuri no kurekuriranira bigaca muri iyo nzira ijanye mugabo umuntu yamenye ukuri akamenya ati naka wamwiciye naba bikagenda nkuko turabinyotewe nyene kukurumva mu gihe tudashobora kuvuga ngo tugume tuvuga ngo twubakire kuri kahise ariko kuri naho tukwiye kukumenya
uwo mugwi cumi na mbere twosaba ko twebwe abantu babuze ababo muri bajya kubo tugarukira ko bakaduhoza kigira kabiri na bakatohoza bagatohoza ubwo bwicanyi kuri ubwabaye
kuri ibyo byifuzo by'abanyagihugu bo muri komine Ntega. Twagerageje kurondera abategetsi ba komine Ntega kubera umwanya muke afatiriwe n'urugendo rw'akazi ntitwashoboye kubonana na musitantiri wa komine Ntega. Ariko abanyagihugu benshi baganiriye n'Ijwi rya Amerika bavuga ko babanye neza muri rusangi kandi ko batifuza ko hari umuntu yokuyeka inyuma y'amacakubiri y'amoko ku nyungu ziwe yifuza kubateranya. Abakirisu batari bake ku munsi nk'uyu bahora banabuhimbaza bagira urugendo gweranda n'amaguru rubashikana ikibeho mu gihugu cy'u Rwanda ikibanza Ekereziya Katolika imaze kwemeza ko cabayemo ibonekegwa. Imigenderanire itifashe neza hagati y'u Burundi n'u Rwanda yatumye benshi mu bahora bagira izo ngendo bazihagarika nk'uko babibwiye Ijwi rya Amerika. Mu Kirundo, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Mbibutsa mwe mukomeje kutwumva ko mukurikira radio Ijwi rya Amerika. Tuve gato mu Burundi. Mu Rwanda ho ubushakashatsi bwasohowe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere myiza bugaragaza ko uruhare rw'abaturage mu kugena ibibakorerwa rukiri hasi cyane. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika mu Rwanda Sumutakabuyi yasesenguye icyo cyegeranyo arongera avuga n'abaturage ku byatangajwemo.
Hagiye gushira imyaka 15 mu Rwanda hatangijwe gahunda yo kwegereza ubuyobozi n'ubushobozi abaturage. Iyi gahunda yashyizweho igamije guha ijambo abaturage mu kugena ibibakorerwa iba ariko bisa nk'ibitarashinga imizi kuko ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere mu Rwanda RGB bugaragaza ko mu turere 25 twakoreweho ubushakashatsi abaturage bangana na 51% aribo bonyine bagaragaje ko bagira uruhare mu bibakorerwa. Profesori Shyaka Anastase uyobora iki kigo avuga ko hari byinshi abaturage badafitiye ubushobozi ku buryo babigishwamo inama, gusa ngo ntibyabuza ko abaturage bajye babibwirwa mu mvugo yoroshye babasha kumva.
Uburyo abanyarwanda bavuga ko bagira uruhare mu mihigo biri munsi ya 50%. Iyo ugiye muri bya bindi yarine twise rero ko ari technique tuvuge ngo ibyo kuvuga ngo ese abaturage bagize uruhare mu igena rya igenamigambi ry'akarere byumvikane ko hari naho dukwiye no kubyumva. Urumva hari nk'abantu bavuga batari ko subundi abaturage ibintu by'amafaranga kuboza ingengo y'imari ko ari ibintu bisaba ubutekinisiye n'ubuzobere, ubundi aba baturage barabizi bikaba byasobanura impamvu icyo gipimo kikiri hasi. Ubuvugizi tugenda kubona nubwo umuturage tuvuga ngo ntabwo azi yize icungamutungo ariko ashobora kumenya no kumva mu mvugo ye, wishyize mu mvugo ye ntabwo byamubuza kugira uruhare.
Abaturage bavuganye n'Ijwi rya Amerika bemeza ko kugeza ubu batarahabwa umwanya uhagije ngo baganirizwe ku bibagenerwa, ndetse hari n'abadatinya kuvuga ko inzego zibakuriye arizo ziza zarangije kubafatira ibyemezo bagatinya kunyuranya n'abayobozi babo.
Ifumbire kandi bakatubwira ko ikiro ari maganayo kandi wahagera bakagutegeka gutwara ibiro 20, ubundi ibiro 20 bizaba biguza ngahe? 6. Muturage nta jambo agira, turasuzugurwa rwose.
Nk'ibyerekeranye n'ingingo twagombye kwiga baje kubitubwira nka byafatiwe n'umwanzuro. Kugira ngo rero ikintu cyafatiwe umwanzuro umuturage ajye kukivuguruza ntabwo byoroshye. Babandi bamaze gufata iki cyemezo bakuka inabi.
Iyo abaturage babajijwe ababatura hejuru gahunda za Leta, abaturage bahuriza ku bayobozi b'inzego z'ibanze ari nabo babana nabo munsi ku munsi. Gusa abayobozi nabo batangaza ko badahabwa umwanya uhagije ngo babanze bigisha abaturage ibigendanye na gahunda za Leta.
Biri baduhaye n'intoya byatunguranye kandi bigomba gukorwa. Ubwo nanjye bamuturage ndamwigisha uyu munsi n'ejo aho ubwa gatatu kuko gitivu umunyambwe ngo iyo ako bitagenda nanjye ndashyiraho haraka.
Twebwe gusa bitugeraho tubishyira mu bikorwa gusa bikana rimwe bikunda no kutugora kubishyira mu bikorwa kuko biba bidutunguye. Kubera amateka yaranze igihugu cyacu abaturage tuyobora n'igitekerezo gishobora kumuzamo ari kiri cyiza ariko akifata akavuga twenda nimvuga ibingibi nubwo byagira akamaro ariko hari giye byangiraho ingaruka
mu Rwanda. Gahunda yo kwegereza ubuyobozi abaturage no kubaha ijambo mu bibakorerwa yatangiye mu mwaka wa 2001, ariko uko imyaka igenda ishira abayobozi bagenda bavuga ko hari ibyo abaturage bagezeho ko kugira uruhare rwo gushyiraho ababayobora cyane cyane mu biciye mu matora. Ubuyobozi buvuga ko bimaze kugera ku 90% uruhare rw'abaturage mu kwishakamo ibisubizo, nabyo ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere kivuga ko bigeze kuri 80%. Inama y'umushyikirano iherutse yari yasabye inzego z'ubuyobozi kwegera abaturage no kubafasha kuba bagira uruhare mu bibakorerwa byo bikiri hasi munsi ya 50%. Umuyobozi wa RGB avuga ko ikigo ayoboye gikora ubuvugizi kugira ngo imibare y'abaturage bagire uruhare mu kwihitiramo ibibakorerwa izamuke. Akomeza avuga ko abayobozi bakwirinda guhitamo ibyo abaturage bakorerwa batabanje kubagisha inama. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi, cyangwa se utekereza iki ku bumuntu?
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi?
Kurikira ikiganiro ejo mu mashuri. Ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda, rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye.
Tujye inama,
bityo duhuze ibitekerezo.
Twigire kuri ejo hashize,
twubake ejo hazaza. Ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Eco ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu.
Ni ku isaha ya 12 n'igice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104.3 FM.
Nimuze dukumira amakimbirane, twimakaze amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri.
Ni cyanjye,
ni cyawe,
ni cyacu.
Ijwi rya Amerika ribagezaho kandi ibitekerezo binyuranye ku bintu byinshi. Ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Inyuma y'inama aherutse kugirana n'abagize urwego rujejwe umutekano mu gihugu mu bushikiranganji bujejwe ukwivuna abansi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida Barack Obama yatangaje ko abayobozi ba Leta ya Kiyisilamu bazi ko bazotsindwa muri Siriya na Iraq. Zibifashijwemo n'urunani rujejwe kugwanya Leta ya Kiyisilamu, inteko muri Iraq na Siriya zaragize intambwe ziboneka mu rugamba rwo kugwanya Leta ya Kiyisilamu muri ivyo bihugu. Zarigaruriye ubutaka bwari mu minwe y'uwo mugwi kandi zibandanya kugira intambwe mu migambi yazo mu rugamba rutera ruzijana mu gisagara cya Mozo. Mu gihugu cya Siriya, Perezida Obama avuga ko bariko bagira intambwe mu gutera bagana mu gisagara cya Raqqa. Perezida Obama avuga ko ibikorwa bya gisirikare byo kugwanya Leta ya Kiyisilamu biriko bigira intambwe ziboneka. Ibitero by'indege z'ingwano by'urunani ruyobowe na Amerika bibandanya kugigwa mu bibanza bya Leta ya Kiyisilamu no mu bice byose abagira iterabwoba b'uwo mugwi bagerageza kwinyegezamo. Badereva b'indege z'ingwano za Leta Zunze Ubumwe za Amerika bariko bakora uko bashobora kose kugira birinde kutahitanisha mu kwica abasivili mu bitandukanye na Leta ya Kiyisilamu ikoresha abasivili nk'inkinzo. Urunani ruyobowe na Amerika n'inteko muri Iraq na Siriya bibandanya kwica abategetsi bakomeye ba Leta ya Kiyisilamu. Ivyo biriko bigira ingaruka ku buyobozi na discipline vy'uwo mugwi. Perezida Obama avuga ko atamutekano abayobozi ba Leta ya Kiyisilamu azogira ngo bazobandanya babakurikirana. Leta ya Kiyisilamu ibandanya gutakaza ibice yari yigaruriye muri Iraq na Siriya. Inteko za Iraq zarasubiye kwigarurira igisagara cya Faruja, muri iki gihe zikaba ziriko zitera zidugana ikiyaya cy'uruzi Euphrat. Ziriko kandi zitera ziduga ku ruzi Tigre, aho zafashe igisagara cya Kayara. Ziriko zitegurira kugira igitero mu gisagara cya Mosul, igisagara gikomeye cyane kikiri mu minwe ya Leta ya Kiyisilamu. Perezida Obama avuga ko muri icyo gihe muri Siriya urunani rw'inteko zaho zifashijwe n'inteko zidasanzwe za Amerika n'ibitero by'indege z'ingwano zibandanya guhiga abagwanyi ba Leta ya Kiyisilamu. Urunani rw'izo nteko ziriko zinjira mu gisagara cya Manbij, igisagara abagwanyi ba Leta ya Kiyisilamu bakoresha mu kuzana abagwanyi hamwe n'abagira iterabwoba mu kubarungika kuja kugira ibitero mu karere k'Iburaya. Nta bitero biboneka abagwanyi ba Leta ya Kiyisilamu baragira muri Iraq na Siriya mu kiringo cy'umwaka, nk'uko bitangazwa na Perezida Obama. Avuga ko abategetsi ba Leta ya Kiyisilamu bazi ko bazoguma batakaza abanywanyi n'ubutaka bari bigaruriye. amenyesha ko mu butumwa baha ababashigikiye batera bemera ko bashobora gutakaza ibisagara vya Mozo na Raqqa. Prezida Obama avuga ko ari vyukuri ko bazotakaza ivyo bisagara ko bazobandanya kubahiga no kubatuza mu bice bagisigaranye.
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Nshuti mwakomeje kutwumva kandi mbere yo gusoza ibiganiro byacu byo kuri isaha tubibutse musha make amakuru avugwa ku isi muri uyu mwanya. Aloyizi Bigirimana, mikro ni yawe.
Urakoze Etienne. Munyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ni Ban Ki-moon amenyesha ko ahagaritswe umutima n'ubwicanyi bwakoze ku basivile 36 ahitwa Rwangoma mu ntara ya Kivu mu buraruko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Abo bantu bishwe ku munsi wa 6 igenekerezo rya 13 n'abantu bakekwa kuba ari mu muhari w'abarwanya leta y'u Buganda ADF bari ku butaka bwa Congo. Bani arahoza imiryango yabo bantu na leta ya Congo ahasaba ko babikoze barengutswa imbere y'ubutungane. Akamesha kandi ko onizoguma haruhande ya leta ya Congo mu rugamba rwo kurwanya imigwi yitwaje birwanisha ikorera muri ico gihugu nk'uko biri mu ihangiro ONU yihaye. Amakuru kuri Zambia, naho prezida w'igihugu cha Zambia Edgar Lungu yarasubiye gutorwa kuyobora ico gihugu mu matora yari yegeranye cyane n'abatavuga rumwe na leta, aho bavuga yuko ayo matora yibwe. Naho kuri Somalia, ishyirahamwe ry'iterambere rihurikiye mwo ibihugu byo mu karere ko muri Afrika y'ubuseruko IGADE rimesha ko umugwi w'iterabwoba wa Al-Shabaab ukorera muri Somalia uri mu mugambi wo kugaba ibitero mu bihugu byo muri ako karere. Ishyirahamwe IGADE rimesha ko uwo mugwi uri kushinga amashami yawo ya gisirikare agamije kugaba ibitero muri Kenya hamwe no muri Ethiopia. IGADE gabisha ibihugu byo muri ako karere kuja hamwe bagafata ingingo zikomeye zo kurwanya uwo mugwi muri Somalia no muri ako karere kose. Prezida wa Sudani yo mu manuko Salva Kiir amesha ko inama nshingamateka y'ico gihugu ariyo izofata icyemezo cyo guhakana canke kwemera irungikwa ry'inteko 4,000 ziheruka kwemezwa na ONU ku munsi wa gatanu. Inama y'abashikiranganji yabaye ku munsi w'Imana irongowe na Prezida Kiir ntiyabashije gushigikira ico cemezo ca ONU mu gihe izo nteko zo kwemerwa. Abasirikare ba ONU muri ico gihugu bazoca bashika ku 17,000, nico gihugu kizoba gifise abasirikare benshi ba ONU kwisi nzima. Naho muri Amerika, imbohe 15 zari zifungiwe mu ibohero rya Amerika riri Guantanamo muri Cuba zarekuwe zica zirungikwa mu gihugu ca Emira Arabini, kibaye igitigiri cya mbere kinini cy'imbohe zibohowe kuri intwaro ya Perezida Obama. Ababohowe n'abanyayemeni 12 hamwe n'abanyafuganistani 3.
Ibiganiro twabateguriye kuri isaha tubaye tubicumbikiye aha. Dushimira cyane Aloyizi Bigirimana watugejejeho amakuru avugwa ku isi muri uyu mwanya. Wateguye ibiganiro akabishyira hamwe ni Innocent Kimenyi, turamushimiye. Naho kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi. Mwese kandi mukomeze mugire ibihe byiza mwumva Radio Ijwi rya Amerika. Thank you.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.